bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane nahaze ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Musabye leta y'Uburundi ko Yehova mu kanama gakuru kajeje leta kazira muntu muri oni. Musabye kandi leta y'Uburundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi.
Uyu ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya akarenganyo na kamwana wa mama mu Burundi Folicon F ri mu mashirahamwe asaba leta kuvavanwa n'akanama ka ONU kajejwe ivy'agateka kazi na muntu.
Madame Michelle Bachelet ko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu hanyuma biro ya ONU iri ngaha mu Burundi izokitangura gukora ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana barije neza.
Uyu nawe ni Gilbert Bekonjangwa, we arongoye ishirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere Onelope Burundi, asanga igikenewe hagukinjura ari nyabuna guhuru uhusha ico gisata kikaza gukorera mu Burundi. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hatomwe hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahe ikaze hamwe mashamwa dahiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yatunganije imyerekano kuri no wa gatandatu aho yasavye leta gukura igihugu cyo Burundi mu kanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu. Ishamwe Onelope ryo ribona ko kumvikana kwa leta n'ico gisata ca ONU ari vyo bikenewe. Inkuru irambuye na mgenzi wacu ibujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ivyo myerekano.
Igisata ca Burundi kitwita ko gisata
niko byari bimeze n'imyerekano yatunganijwe na bamwe mu batowe mu gisagara cha Bujumbura hamwe na mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike. Kuva mu kibanza citiriwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bagana ikibanza cyo kwikukira ku Burundi zaba inyandiko n'ivyivugo byashikirizwa byose byari byo kwiyamiriza igisata cha ONU kijeje agateka ka muntu. Gerard Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya akarenganyo n'akamwana wa mama mu Burundi Folicon F aserukira ayandi mashyirahamwe yasabye leta kuvavanura n'akanama ka ONU kajejwe iby'agateka ka muntu.
Musabye leta y'Uburundi ko Yehova mu kanama gakuru kajeje iby'agateka kazi na muntu muri ONU. Musabye kandi leta y'Uburundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi kwa 13 Rusama 2015. Dusabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukura ku rutonde Burundi mu bihugu biri mu mutekano muke kuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi umutekano n'amahoro bitsimbataje mu ntara zose n'amakomine yose.
Mu gihe ayo mashyirahamwe acira umukenke igisata cya ONU kijeje iby'agateka ka muntu, mwishyirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere Onelope Burundi bobo si uko babibona. Gilbert Bekonjangwa arongoye iryo shyirahamwe asaba ahubwo ko ico gisata cohabwa uburenganzira bwo kuza gukorera ku gataka k'u Burundi kugira akogwa ivyegeranyo bidahengame.
Nuko umukuru w'igisata c'agateka kazi na muntu kw'isi Madame Michelle Bachelet yuko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cyose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana hanyuma biro ya ONU iri ngaha mu Burundi izokitangura gukora. Niyo ikenewe yuko iyo biro ya ONU iva mu Burundi kugira ngo ivyegeranyo by'ibinyoma ntibisubire kubaho. Twebwe dusaba yuko leta y'u Burundi imutumire yishikire ngaha mu Burundi ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana barije neza.
Muri leta y'u Burundi ho ntibarota bemerera abo bajijwe agateka ka muntu gonyoza ikirenge mu Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko ujeje gutohoza iby'agateka ka muntu ku Burundi wongegwa ikiringo canke utacongegwa ivyo ukora ataco bivuze ku gihugu cy'u Burundi.
Nubwa minisitiri twabahaye ikiringo aba bahaye ikiringo bazobonga canke bareke ntibitubaho ivyabo ntibituraba kandi kuva mu 2015 bamye badutega imite guko nyene twitegura badutega tutegura badutega dutekura nibamenye yuko dutegeza kuja matora rusangi amatora ya demokrasi nkuko abarundi bavyifuza na utuzi nitwagiye inama nidukorana nawo bazokora ivyabo hanyuma twe dukorere abarundi mbere mu ishyamba muzamakungu none nikuvuga iki twe turi mu ishyamba muzamakungu none twe twarawushizeho umugwi ndutugenga amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma twebwe rero ubu batovuga twe tubandanye
ivyo kwemereza igisata kijejo gatika ka muntu cane cane cegeranyo guheruka gushikirizwa n'abahinga bigenga bajejwe amatoza kubijanye na gatika ka muntu vyatangujwe na leta y'u Burundi kuwa gatandatu indwi heze bikaba vyakozwe mu ntara zose zigize igihugu abagize umugwi ujejwe amatoza kubijanye niho nyangwa y'agatika ka muntu mu Burundi bashikirije icegeranyo mu kanama kaoni kajejwe y'agatika ka muntu kwa 12 kwezi kw'icenda 2018 icegeranyo cerekana ko mu Burundi hakozwe ivyaha vy'agahomera bunwa mbere kinado mu rutoki kuri bamwe mu ndongozi z'igihugu ko bari mu bahonyanga bikomeye y'agatika ka muntu mu Burundi bimwe mu bihugu byitavye iyo nama bikaba vyasavye kuyo mugwi wongegwa ikiringo c'umwaka kugira ubandanye igikorwa naho leta y'u Burundi yemeza kubyashikirijwe atafatiro bifise mbere igasaba kuyo mugwi wofutwa kuko amahoro yagaruze mu gihugu cose ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Remonzimana rakinuye amakuru yo mu Burundi tuyabandanirize mu ijanye ivyo kubungabunga magara y'abantu bushikiranganje buraba ivy'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida butangaza ku 94% kw'ijana vy'abarundi ari badafise utuzu twa surwumwe ivyo bigatuma abana baharurwa ku 61% kw'ijana batarakwiza imyaka 5 bahitanywa n'ingwara zivuye ku isukurike. Mugenzi wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana atugire kumuriri wino nkuru.
Nkuko vyerekanwa n'ibiharo biva mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi, ibice birenga 90% vy'abarundi nta misara niteguye neza bafise. Prosper Muyuku ajeje bisaga kiraba ivy'isuku n'isukura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida.
Benshi cyane muri iki gihugu cacu ibice birenga 94% bakoresha utuzu twa sugumwe atako twifashe twitiranwa cyo kimwe no gupfa aho twitumye ari ku musozi canke muhira mugabo mu kinogo casamye kidashobora gutunganya neza iyo myanda ngo ntagire ikindi gisura kuyikorako.
Umutegetsi abandanye amenyesha ko ibice birenga gato 61% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bitaba imana bituruka ku ngwara ziva ku isukurike ahanini zifatira ku burutuzu twasugumwe tumeze neza. Eka n'urombo ku gihugu iyo abanyagihugu badafite imisarani myiza ruba runini nk'uko bivugwa na Prosper Muyuku.
Amagara arahungabana hacagwirana ingwara zo gucibwamo inzoka zo munda ingwara zifatira mu mahaha ugasanga zica ibice hafi 61% abana batarakwiza imyaka 5 ugira kabiri bituma ubutunzi bwacu bugabanuka cyane kuko nta muntu ariko aracibwamo nta muntu ariko aradawa nta muntu yuzuye inda nta muntu ariko aribwa ashobora kurima ashobora kugira icyo aterereye mu iterambere. Izindi nkurikizi zikomeye ni izo ku bidukikije. Ibidukikije nk'aho tugenda aho tugendera iyo hanuka mwumva ko umuyaga uba wamaze guhumana, iyo vyandukije amazi mwumva ko amazi yaba yamaze kumana.
Uwo mutegetsi wo mushikiranganji aravuga umusarani kuja amategeko uko wo bumeze.
Akazu ka sugumwe gafise ikinogo gafise isaso y'intebe rimwe gusa hanyuma kakaba kubakiye makagese igipfundikizo n'umuryango bugari kugira umuntu yitenzure atagahinda afise atabwo bafise bwamubona hirya no hino.
Ni kuri izo mpamvu intumwa z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bagize ingendo mu ntara zose z'u Burundi bahimiriza abajeje intwaro ku bijanye n'imisarani ibereye. Inyuma y'izo ngendo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bifuza ko mezi atatu ari imbere abarundi bose babafise utuzu twa sugumwe tubereye nk'uko bivugwa na Prosper Muyuku.
Dukiniko ibyo bintu by'isuku riri bihangira igihugu gose kuburyo nk'umukiringo cy'amezi atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi rwaba rudafise musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi rwaba rufise udafise akazu k'ubwogero twarabibonye nta gihugu gishobora gutera imbere abene gihugu batarasezerera gupfa aho bitumye.
Naho ku barundi batazo kwitaba ko kamo ko gutegura imisarani myiza akanywafi karabarindiriye.
Itegeko rigenga isuku n'isukura riherutse gusinywa n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu guheze, hari naco gituma tubwira mu kwigisha bine gutabwira tuti nimukeneye guhanwa mukeneye guhanugwa mugo tuzi ko ari intumva igihe cyose amari intumva abananiranye bazocishamwo babanywafi kugira babakebure kuko ibyo tubabwira ni ku neza yabo.
Abarundi bizoneka ko tabyo bafise ko kwiyubakira imisarani imeze neza uwo mutegetsi wo mushikiranga njibwa magara y'abantu ahamagarira abarundi gufashanya kugira ngo bose bashike kwihangiro ubushikiranganji bwihaye. Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana kubwijwe rya Amerika.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho umugambwe PS imbera kuri utangaza ko witeguriye gushikana imbere y'ubutungane Maître Ntaganda Bernard yitirira uwo mu rugambwe hakavuga ivyo utavuze mu kiganiro uburamutswa uyo mugambwe yahaye amenyesha makuru ejo kuwa gatanu mu Kabunani Christine yavuze ko ivyo Ntaganda vuga abivuga ku gatwe kiwe Asumta Kabuyi niwe yaduteguriye ino nkuru
Ishaka PS imbera kuri yowe na depute Mukaburani Christina yavuga ko ryatangiye gutegura uburyo ryazashyikiriza Maître Bernard Ntaganda inzego z'ubutabera kubera ibikorwa arimo kwitiririra ishyaka kandi atakiribarizwamo ishyaka PS imbera kuri ryabitangaje mu kiganiro cy'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu kiganiro cyaje nyuma y'itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane na Maître Bernard Ntaganda mu izina ry'ishyaka PS imbera kuri rivuga ko Ingabire Victoire uheruka kurekurwa ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika ashyirwaho iterabwoba itangazo Maître Ntaganda yasohoye ryaje rikurikira ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu ubwo yarahizaga abagize inteko ishinga amategeko kuwa gatatu w'iki cyumweru muri iri jambo umukuru w'igihugu yumvikanye avuga ko Madame Ingabire Victoire akomeje kuvuga ko nta mbabazi yasabye kuko nta cyaha yakoze umukuru w'igihugu avuga ko Ingabire Victoire akomeje kwitwara gutya yazisanga yasubiye muri gereza iri jambo niryo ryatumye Maître Ntaganda Bernard asohora itangazo kuri uyu wa kane yamaganiza imvugo avuga ko zirimo iterabwoba ishyaka PS imbera kuri rikaba ryahise ritangaza ko ryitandukanije n'izi mvugo za Maître Ntaganda uyu ni umuyobozi wa PS imbera kuri ku rwego rw'igihugu Christine Mukabunani na Bwana Ruwinza bakenga mu Rwanda cyaka wa PS imbera kuri
abantu bose tubatangariza ko PS imbera kuri itigeze ishyiranze itangazo ivuga ibyerekeranye na n'igikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika maze n'isakoze cyo kuha imbabazi abantu bari bafunzwe bamwe muri bo akabarekura kandi abihererwa uburenganzira n'itegeko nshinga
ntabwo dushobora kwihanganira umuntu uwo ari we wese ushobora kuza ngo yise umunyepolitike yaba yikorera ku giti cye cyangwa se yiyitirira umutwe w'ishyaka runaka ngo yubahuke umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ari kugeza ku banyarwanda ijambo yabateguriye noneho we aze ahubwo avuge ati iri jambo yavugaga usange arishyize ku mutwe wa politike akomokamo
nubwo depute Mukaburani Christine akomeje kwemeza ko Ntaganda Bernard yirukanwe mu ishyaka ubakaba ntawazwi mu PS imbera kuri Maître Ntaganda Bernard we yumvikanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu kuri Radio Ijwi rya Amerika avuga ko ari uhagarariye ishyaka imbere y'amategeko
hari ikintu mugomba gusobanukirwa mugomba kugwa mu mutego w'ibintu FPR ivuga cyangwa se ibintu byo gusisiranya bya FPR ntabwo igice kiriya bava ngo kiyobowe na Mukabunani ari igice cyemewe n'amategeko bisobanutse kiriya ni igice cyemewe na FPA ntabwo rero igice cyemewe na FPR bivuga ko ari igice cyemewe n'amategeko igice cyemewe n'amategeko ni igice kiyobora ishyaka PS imbere kuri nk'uko amategeko agenga abanyapolitiki n'imitwe ya politiki ayo mategeko arasobanutse
Iri shyaka risobanura ko rizifashisha amategeko arigenga risanzwe rikurikiza ryihanangiriza Maître Ntaganda
amategeko ngengamikorere yacu rero avuga ko niba umuntu yitwaye nabi murabaza mukamwihanangiriza bwa mbere mukamwihanangiriza bwa kabiri mukamwihanangiriza bwa gatatu noneho ubwa kane mukamwandikira mukamwihanangiriza muvuga mu magambo ubwa kane mukamwandikira n'ubwa gatanu mukongera n'ubwa gatandatu
Ijwi rya Amerika ryabajije Madamu Kabunani Christina uko iri shyaka rizandikira Maître Ntaganda Bernard rimwihanangiriza kandi atakira umunyamuryango wa PS imbera kuri kuko PS imbera kuri ivuga ko yamwirukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi dore igisubizo cyatanzwe na Mukaburani Christine
ukageraho yihanangirizwa akanga kumva tuzagera tubitware mu twe uko dutekereza nuko ntabwo twahita tujya mu rukiko uyu munsi mu gitondo ngo tujye mu rukiko ariko ni ikibazo dufite tugomba gukomeza natwe tukijyaho inama tuvuga tuti ese ubundi ubu urumva iyi ni intambwe ya mbere duteye yo kubanza kugira ngo natwe dukoreshe itangazamakuru dukuru urujijo kwanza mu bantu hanyuma ikibazo dukomeze tukijyeho dukomeze duhanahane inama duhane ibitekerezo tuvese dushake umunyamategeko adukorere ikirego neza
PS imbera kuri ivuga ko yirukanye Maître Ntaganda Bernard mu mwaka wa 2010 ku buryo batakibarizwa mu buyobozi bw'ishyaka ndetse nabe n'umunyamuryango Ntaganda Bernard we yakomeje kumvikanisha asohora amatangazo menshi avuga ko ari we perezida w'ishyaka PS imbera kuri Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta rakenuye duce tubandaniriza kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tudushimye kugaruka ku tsinzi y'abadasigana. Imyaka 57 irigoroye umugambwe w'abadasigana Iprona utahukanye intsinzi mu matora y'abashinga amateka, hakaba hari kuwa 18 ukwezi kw'9 umwaka w'1961. Iyo ntsinzi y'abadasigana yahavuye inashikana Uburundi kunayo kwikukira inyuma y'amezi 10, aho hakaba hari ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'1962. Umugambwe wa Rwagasore ufite byinshi usangiye muri kahise kawo n'aki gihugu, kukaba nkako uwo mugambwe wabaye ku butegetsi imyaka yababa 40. Uwo mugambwe waciye mu bihe bitandukanye, hamwe bikoroha ahandi bikawugumira. Warabaye umugambwe umwe rudende wiganziye leta, warabaye umugambwe w'ikisonga ryo ku butegetsi, warabaye mu migambwe itavuga rumwe na leta, waranaciye mu bihe byo gushwanyagurika no gushamika no gucanamo kw'abadasigana. Muri make uwo mugambwe eraga ijyagwa Gasore wagiye uguvyuka mu rugendo rwawo rwa politiki. Muri kino gihe umugambwe w'adasigana Iprona ni umugambwe wemeza yuko uri mu itavuga rumwe na leta, mugabo hakaba abandi bawagiriza yuko wawegereye ubutegetsi, hakaba rero n'abandi bita abadasigana batemegwa n'ubutegetsi bwemewe n'uwo mugambwe wa Gasore. Ubwo buzima bw'inzinguzingu umugambwe w'adasigana Iprona urabumaze mu imyaka irenga 10. Inyuma y'imyaka 57 iheze uwo mugambwe utahukanye intsinzi, wo bugifise icyo wirata muri politike yawo mu gihugu cy'u Burundi. Mbega urugendo rwa Iprona muri politike, twovuga yuko bikuru byaruranze ari ibihe. Kadoza kuwo mugambwe wa Gasore koko nakahe ufatiye kuri kahise kawo no mu bihe ugezemo uyu munsi. Ivyo ni bike muri byinshi duteramira ko abatumire ni batatu. Olivier Nkurunziza ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Nkurunziza mwaramutse.
Bwakye neza Jerome.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze cyane kudutumira.
Urakoze nawe. Honorable Fabien Banchija Nino ni umushinga mateka yigenga nawe yahoze mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Honorable mwaramutse.
Sinahoze. Kindi mudasigana.
Urumudasigana wayiprona.
Wayiprona nyene ko iprona sije nayinjiye muri iyo nyinjiye.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze.
Turi kumwe kandi na Padiri Desire Yamuremye ni musesanguzi mu bya politiki. Padiri mwaramutse.
Amahoro neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Mu gutangura mbere kwa Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Inyuma y'imyaka 57 Iprona imaze itahukanye intsinzi, uno munsi ico mwokwirata muri Iprona ni giki?
Iyo myaka 57 twirata ni imyaka ya gutsinda amatora, kandi abarundi bibuke ko ayo matora ari yadushikanye ko ntayo kwikukira. Mugambwe rero badasigana baragize ibibazo, uragira n'ibindi by'ubuzima kuko igihugu burafise ico bwaterereyemo. Mugambwe rero badasigana ufise imice itatu wabayemo, kuko warabayeho mu gihe c'intwaro y'ubwami, wongera urabaho mu gihe c'ama republika bateye amakudeta, wongera urabaho n'igihe c'umuzo wa demokarasi. Umugambwe rero w'abadasigana ndabivuze gutyo kuko kugira ngo wumve neza ukuntu wagiye uragira ibibazo, ubuye umuntu amaze imyaka 60 ntashobora kuvuga ko atagize ingorane bwa barubeshe. Sico kimwe n'umuntu amaze umwaka umwe, sico kimwe n'umuntu amaze imyaka 5. Iprona rero ingorane za mbere yagiye kugira zavuye kwigandagurwa ry'umugambi wa Rudoviko kwa Gasore kuko umugambi wa badasigana iprona ubwa mbere mu 58 bawimbira bari bagwa Gasore ba Paul Mirerekano ba Muhigwa ba Joseph Banu ba Mina Nugu Andre Rufuruguta ngenda ndumwe babihe umuhayi ba nabandi bari kumwe abo rero kwa Gasore amaze gupfa harabaye uguharira kuwosubira kuba ugutwara umugambi kuko Paul Mirerekano yavuga ati ndi mu bantu kwa Gasore twari twaganiriye ko ari nzo cyantwara umugambwe ni none uno munsi ko nugo Andre ahejeje kurongora umugambwe nipfuza harijewe amatati rero yahereye ico gihe murumva yuko umugambwe wadasigana inyuma yuko gandagurwa kwa Gasore kuko Gasore harabaye ingorane so umugambwe rero ugize ingorane no munsi izo zari za mbere
ikintu ipro no munsi yo kwirata igeranye n'iyindi migambwe kimwe gikomeye ivuga iti nigeranye n'iyindi migambwe aricyo nirata
ugambere umugambwe wadasigana n'umugambwe wazanye ntayo kwikukira icyo ne dushobora kukideha nta wundi mugambwe mu Burundi uzozanye ntayo kwikukira ikindi cyaka bitwirata nuko umugambwe wadasigana mu migambwe yo muri Afrika isigaye yazanye independence iyitahindo ya mazina yarazimanganye ariko umugambwe wadasigana inyuma y'imyaka 60 uracariho naho ugira ingorane uracaterera mu buzima bw'igihugu ivyo rero biri mu byo twirata kandi ari navyo biduha umwizero ko umugambwe wadasigana bitewe bitebuke uzogaruka kubitegetse
yakoze reka mpindukire kwa honorable Fabien Matiganino umugambwe wadasigana iprona urawuzi
ndawuzi cyane nyene
bavuze uti umugambwe wadasigana ukurimwe wowe urimwe
umugambwe wadasigana iprona ndimwe mugabo ntanzego ndimwe kubira ingwana ariko aravuga zageze cyangwa mu mugambwe
umushinga mateka
yego ndumushinga mateka
ko kwagwasa
oya sindi kwagwasa oya
ibyo byo
kwanjye twahuriye mu ngwana yo yarafise tuja mu runani rumwe kese ndiwe kwagwasa
uruwo kwanjye
mudasigana ego
uruwo kwa Gasore
cyane gose urabivuze
basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe abarundi turi bamwe kandi twese twose rimwe basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe nimuze nimuze
mugambwe wadasigana iprona bavuze ingorane nyinshi wagiye bacamwo hari cyo inyuma y'imyaka 50 ni gubuvuga kuti bwa wadasigana iprona ndabona cyo kwirata no munsi
eh cyo kwirata ntibibuze kuko urumva namugenda yayivuze ntaye kwikugira nti bakabiri nimwe rizima hari mugambwe wadasigana iprona waragize ingorane nyinshi cyane turetse ko warawurongoye yawushinze nabo bari kumwe yahavuye agandagugwa abakurikiye baragize ibibazo kuko hajya havuyemo imfizi mu rugo haba ikibazo ubumenya neza yuko by'ukuri ibi bitiri umugambwe kwa imyaka 40 sivyo ubwiye kurabye umugambwe iprona wagiye utwagwa urongogwa n'abari bawurongoye nuko uvuga ko iprona nyuma ya gwa Gasore utarengeje imyaka 8 gusa muri iyo myaka 8 nayo nyene harabaye ibaze kuko wasanga hari umukuru w'umugambwe atwaye umwaka umwe ibiri kubera ibibazo byari mu gihugu ahantu bavuyemo umuntu akomeye handi hari kuko kwa koroni bari babona ko umugambwe iprona ibyumbere wari ufise batagomba ko bitera imbere byaratumye yuko ingwani bigendera bangaho nyene ugamugaho henda kuri kuburongozi bw'umugambwe kuko hari ibibazo by'abantu baca bajya mu matwa abandi bagateranya abantu n'abandi numvirije amajambo yashikirijwe kuwa 18 nyakanga aho twari tu myaka 57 imbunga budasigaye utaharukanye insinzi numvirije amajambo atatu ijambo yanditije ijambo yanga yimpenda ijambo ya gashatsi
abo bose n'abakuru wa iprone
oya nabadasigana ko umuntu abatatu b'abakuru bose bw'ikintu kimwe
nabadasigana nta mukuru ari mu wa iprone
muri bo ni yo mukuri gute kandi atakizwa n'amategeko witanga n'umukuru n'uwateretsweho ni nka kudeta nkazimwe za mbere twako turavuga
uti wumvije amajambo
yaje nka kudeta nkazimwe za mbere mugabo ndamukengurukire cyane ijambo yashikirije
ukengurukira ninde
gashatsi yaje muri radio culture aravuga ijambo nakengurutse cyosha gusubiza iteka Burundi ati ibi bintu biko biravugwa vya duradurete kazi na muntu nibareke abantu bazoje amankete amazo tagicegeranyo kiboneka ibintu bije mu buryo
naciye
ndamutelefona naribwa mu telefone je imyaka yariheze ndabimushimira ndumva yuko ariko arawumva ko ibintu bivyo kwikukira akivyumva gatoyi nico gituma mvize icyizere yuko abo kwa DTC abo kwa ngayimpina abo kwa gashatsi turashobora gusubiza
hano nabo kwa gwasa
oya
abo wabanze
abo sinabanze
abo gwasa nabo nyene
ntacu ntori
niwe yabuze ngurabo niwa gutora
nje njiye
nakureki nakureki
gwasa nimba twarajanye mu bikogwa twara partenaire twari muri we oya twagiye turi partenaire kandi byaba ngombwa n'ubu tuzoje zogira partenariat nabo erega mwe guco muhinze nuko
batagira kuri partenariat yago
umviriza n'ubu n'ubu abadasiganije tugasubirana turashobora turashobora kugira partenariat nabo tubona duhuje
abo muhuje
ubya mwanya
twahuye na badasiganije ruje mu mateg mu batora wifadikanije no wundi mugambwe wa mari wonyene na partenariat tugira
ujye wagize ugose umugambwe oya kuyipfaye gumuhagaze gahagarara igihugu mugabo aho barahihendeye baradusaba ikigongo barundi n'abadasigana bose
urakoze ndahindukiye ku musesanguzi mu vya politike umvirije abadasigana ibyo bavuze kubijanye n'ubuzima bwaranze iprona gushika no munsi nyuma y'imyaka 57 tawukanye nta insinzi mu matora uno munsi nk'umusesanguzi urashaka kugiranya ubuzima bwa politike ya iprona n'ubuzima bw'igihugu harimo iki
eh urakoze cyane jewe numvirije sino era kumari nataka kubigaruka ko nibaza ko twabanza kumenya imvo n'imvano igituma iprona yashitse ku yonsinze ya 18 bari kubagira umunsi mukuru inyuma y'imyaka 57 twabanza gushimikira kuri ico kintu kuko nico kiza gusigura nibi byubu n'ibyaba n'ibyage muri itinere historique mu nzira ya yakahise kamugambwe iprona murabona mu bisanzwe icyumviro ca mbere cy'umugambwe iprona burya ni cya mirerekano naho ubona hajya ahantu ku mboga cyo bita ubumwe nibwo bushyigikira iterambere burya nicyo cyiyumviro cyabaye cya mbere
kwa Nyaburunga.
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe imyaka 57 igoroye umugambwe w'abadasigana iprona utahukanye insinzi mu matora y'abashinga amateka hakaba hari kuwa 18 ukwezi kw'icyenda umwaka w'1961 1961. Reka ndagushimire Honorable Fabiano Banshijyanino nibutsa yuko uri umushinga amateka yigenga wakoze no kwitaba kino kiganiro.
Urakoze cyane ndigenga kubera n'umugwi ndimo n'uwabigenga yego cyane
ariko ndumudasigana
w'indani w'imbere akomeye yavugira abanyagihugu.
Urakoze cyane ndagushimiye nawe Olivier Nkurunziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kino kiganiro.
Urakoze cyane aho dutumira kugira ngo tuvuge ubuzima bw'umugambwe. Umugambwe rero umaze imyaka 56 ugira ibiwugora n'acho gituma nk'ibyo byagoye umushinga amateka Fabiano twizera neza aho tuzobigorora kugira ngo umugambwe w'adasigana ukomere kandi nawe turamwemere tuzomwakira n'ugweze n'amahoro.
Urakoze ndagushimire nawe musesanguzi Patrick Desire yamuremye wakoze kitaba kino kiganiro.
Urakoze cyane urabona yuko demokarasi mu Burundi irikirakura iyo numvise ingena abantu aba bavugana mugabo nashaka kugaruka kuri cha kindi nyene mvuga nti twebwe abarundi tumenye ko ingorane zacu ari twebwe tuzozitorera umuti harimo n'ingorane ziterambere.
Urakoze ndagushimira nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro ndagukipfuriza kuranirwa aho uri hose mu byawe no mu bawe naho butaha.
Kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima n'abatumire biwe bari bari kumwe kwa Nyaburunga. Reka dushimire namwe bw'inshuti bakunzi mwagumije ku mirongo y'ijwi ya Amerika bakwi shortwaves canke kuri FM aho tuzumvikanira ko bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma barimo Innocent Kimenyi. Ijwi mwari mwumva ni ryari rya Jordan na Hazuna rindemesheje ibiganiro by'uno mugoroba byo wa 2022 ukwezi kwa 9 muri 2018. Ndayifurize kuranirwa mayi no mu vyanyu tuzosubireje mu makuru yo mu gitondo. Mandanye mu gihegwa n'urutonde rw'ijwi ya Amerika mu ndimi zitandukanye.